urazi yuko iyo watumiwe usanga risaba cyane uranezerwa cyane kandi ugenda witeguye yuko ukwiye kujya gutamira akajumpu neza uwo mukwe rero amaze gutumirwa kwa inabukwe yari inozoye neza arambara gahuzu ko kujyana mu makungu nyene kandi uwo munsi hari kuwa Mungu amaze gushika mu rugo urazi yuko ukwiye kuvuga akajambo cyanke ukwiye kwikoroza hanyuma rero nyamukwe ngo nimuzana bahantu ziwe urazi rero umukwe ashitse kwa inabukwe barafuka manga nyene kugira ngo abone yuko bamwubashe hanyuma rero baramubwira bati nushike arashika icyo gihe hari nko mu masaha 6 n'inusu abapastori bari bamaze kuva mu rusengero kandi nabo nyene uwo inabukwe wiwe yari yabatumiye wa mugabo yari afise akamwemwe kenshi kuko ariko arasangira n'abandi ariko amazimano ahambaye ntiyari bwashike inabukwe yari yateguye indya ziryoshe namwe murabizi mu minsi mikuru muhora mugira indya murya hariho ubushaza hariho umuceri hariho n'agakako eka n'ibindi bintu byiza biteguwe neza ariko inabukwe yagomba yuko umukwe wiwe arya inyama wenyine baba pastori ntibaronke mbega urazi icyo inabukwe yaciye akora amaze kwiyumvira yuko umukwe wiwe ari we wenyine gusa akwiye kurya inyama yafashe inzihebe iri ku imivyiro ashyiramo za nyama afata nibakure nziza cyane kandi yera ashyiramo ibiharage bimaze iminsi bimaze no kugasha ashyira muri nyabakure rero arabungenga azana imbere y'abo bantu urazi n'umukwe niho yarari afata ya nzihebe iri ku imivyiro irimo za nyama ziryoshye cyane ayishyira imbere y'umukwe wiwe afata yabakure irimo ibiharage bigashe ayishyira imbere y'aba bapastori mbo wa mukwe ariyumvira ati jewe ndagayitse kabisa ati ndagayitse cyane mbega ni kuki jewe ampaye muri icyo kandi anzanira indya zitameze neza n'ukubera iki baba pastori bari ngaho ntibazi cyari ko ariyumvira wa mukwe ariyumvira ngene iyo bigenza arabura sinzi ngene aronsa akanya gatoyi ko kugira ikiyumviro yari asanzwe afise murazi yuko abantu b'imana igihe bagomba gufungura badashobora kurya batabanje gusenga ngo bashimire imana ibyo bahaye baba pastori barahumiriza barasenga wa mugabo ati mbega nk'ubu ko bariko barasenga ubu ntibambona barahumirije nkwiye kuguza yanzi ihebe nkayishira imbere y'abapastori nanye nkarya bijya biri mu kintu cyiza wa mugabo acyarabigira ubwo nyine amaze kubigira baratangura kurya barafundurura wa mupastori umwe ati mbe hasha byagenze gute kumenga ivyo twari twateguriwe sibirya ati ntacu baratangura kurya wa mugabo agira arafundura ibakure irimo vya bintu yibaza ko ari byiza asangana ibiharage vya gashe abona baba pastori bariko bararya urukako abona bakaka gusa atangura kwibaza ati nahombye gusa kubera ishavu n'ubumaramare bwinshi agira ubwoba bwinshi kandi ariyumvira ati mbega ubu abo bapastori bo bariko baranyumvira kwiki mbega inabukwe ntivyakitse ariko ndigayishije gose mu bantu arahaguruka agenda atanasezeye inzara igenda iramwica kandi yari yateguriwe ibintu byiza ashika muhira ati ikoma n'ukwikoma mu by'ukuri rero muri iyi si urumva umuntu akwiye kwifuza mugabo ukwifuza kuri kubiri kuko hariho ukwifuza kwiza n'ukwifuza kubi nk'ubu no kwifuza inzu ya mugenzanje ntiyopfa ijya nzu nkayinjira uko n'ukwifuza kubi ariko navuga nti no kubaka inzu nkijya yanaka nkayibamo nanje uko n'ukwifuza kwiza mbere no mu gitabo cy'Imana kirabivuga gose hari ahantu muri Bibiliya havuga yuko tudakwiye kwifuza mu buryo bubi nimwiyumvire namwe havuga ngo nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi ubushakanyi ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana ibyo nibyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa ijambo ry'Imana rirabiduhanura cyane rwose dukwiye kureka ukwifuza kubi kose hanyuma niho Imana izoshima ko dufatanya uburake bwayo ntibuzotuzako.